yentere irano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu nakazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu gicije nino ibyashikizwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye urubanza rwaciwe na sentare y'ishyirahamwe yase ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ikiganiro muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange. Kaze mwese muduteze amatwi.
Ndafise ijambo.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko ingingo yafashwe n'igisata gisubiramo cya sentare ya yase ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza atarayimenyeshwa. Evariste Ndayishimiye ariko aremeza ko ata sentare itari yo mu Burundi ifise ububasha bwo kuvuguruza ubwizo nshingiro ry'u Burundi. Hari itariki 30 Kigarama mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu ari mu ntara ya Kirundo. Twumvirize Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akongera kare bari umukuru w'ishyirahamwe ry'akarere yase
yavuze abakiringo aritagiye kwinjira jeje se ko ntibaranyandikira icyate ngo barindungikire ndaribone mugabo nababwiye ko hariho abantu bagifise imitima mibi bazi iyo baca niyo badaca kugira ngo bararaze igihugu jeje se ko mugabo nta notification barashikanira mugabo reka dufate tuti nivyo ndabaze ikibazo murazi cyarico ubwigenge bw'igihugu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirasa n'ibwirizwa shingiro rya Tanzania rirasa n'ibwirizwa shingiro ry'u Buganda mbwira rero iyo sentare ingero izoshobora kuza irasesangura ingingo y'ibwirizwa shingiro ry'igihugu bigakuza bijya bikwereka ko hari nk'akantu nta gihugu gifite uburenganzira cyo kuja kwiga ingingo y'ibwirizwa shingiro y'ahandi. Sentare ya Afrika iraba mu bisanzwe amategeko agenga uwo muryango ntija kuri amategeko agenga ibihugu na code penale muri Tanzania. Nko muri code penale harimo aho kubitwa inkoni naye mu Burundi birimo nane bacavuga yuko twembere mu Burundi ko udakubita inkoni tugize na cyane Tanzania ko ikubita inkoni igize na ibyo rero niba muze muramenya politike hariho abantu bazi gucengetera bazi gukoresha abandi nane bacamaza mu Burundi bo ntibakoresha nyuma mubivuga none abo bahandi ni batokoresha kugira ngo babe barahahamura Abarundi.
Ugwaruka rwaba rwakiriye gute ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu? Mu kanya turabaha ijambo bagira icyo bashikirije. Tutangurire kuri Nobel ari mu Burundi ati kwikukira kw'igihugu ni gutuma bukibuza kubahiriza amategeko. Harerekana ko umukuru w'igihugu abivuga neza ko atakuri kuri imwe
imisanzu ijyanye n'imvugo ya politiki. Ijyanye n'imvugo ya politiki kuko Perezida wa Repubulika yahize amategeko muri kaminuza, rero arabazi ibyo ariko aravuga arazi ko n'imvugo ya politiki kuko naho nta ari umuhinga mu by'amategeko cyane, ariko mu ntera yaciye ko hari icyitwa hasifikaje leta y'u Burundi cyangwa Burundi bwaremeye kwinjira muri sentare ya Afurika y'ubuseruko. Ubwo kubyemera bisigura kubwiza kubahiriza ingingo zose zifashwe n'iyo sentare ya Afurika y'ubuseruko. Rero kuba Perezida wa Repubulika yavuga ngo igihugu kirigenga, erega n'ubundi kirigenga, muri ubwo bwigenge bwacu birumvikana yuko kitokwibagira kubahiriza amategeko ari muri Afurika y'ubuseruko kuko nayo nyine isanzwe iyarimo. Hamwe naho ikaba ishoboye gushyira mu ngiro ayo mategeko kandi yarayasinye ko ishoboye n'igisanzwe mu mareta yo muri Afurika Benido Justice cyangwa kutashyira mu ngiro iby'ubutungane bwavuze. Ibyo ni ibintu bisanzwe tumenyere mu bihugu byo muri Afurika harimo n'igihugu cy'u Burundi. Rero Perezida wa Repubulika ijyo n'imvugo ya politike ni nk'aho abavuze ati ntibishoboka cyangwa ubwanjye jyewe sinshobora kuwushyira mu ngiro iyo ngingo ya sentare ya Afurika y'ubuseruko. Ibyo umuntu yabyitega gutyo kuko biragoye guteza imbere sosiyete y'igihugu cy'u Burundi mu gihe utashobora kubahiriza amategeko kandi igihugu cy'u Burundi gisanzwe gifite ikibazo mubijanye na gateka ka jina muntu hamwe no kutubahiriza amategeko kudasonera amategeko icyo bituma biteza akajagari muri sosiyete rero ibyo birashiza gutuma ndashiza kubyirikana ku bijyanye n'iyi Afurika y'ubuseruko umugwa wa Afurika w'ubuseruko nimba gikuho aho hacyo ushaka gufasha ibihugu byacu mu bijyanye na gateka ka jina muntu hamwe no kubahiriza amategeko ahandi hoho twisinze amategeko ibyo perezida wa repubulika avuga ko icyo kibazo ko leta y'u Rwanda ishobora gushyira mu ngiro iyo ngingo ni imvugo ya politiki si imvugo y'ubuhinga
Yasin ari muri Kenya avuga ko ibyo umukuru w'igihugu yavuze bibabaje ati bisa intege n'abashaka guhunguka
nukuri ntugaruka umukuru w'igihugu yari kubyishyura kubera Burundi bwari kukiye n'ibyo ariko sibwo byikukiye bwonyine umuryango EAC ufite impamvu bawushyizeho kubera wagiye ho nyine ubwira utunganye ibitagenda neza rero sinumva ko ashaka kuvuga ngo Burundi ngo bwari kukiye ngo umuryango EAC ngo nshaka kwinjira ngo mu butungane bw'u Burundi ntabwo byari byiza kubera igituma atari kuvuga uko none EAC uba wabayeho ngo ube nk'ishugwe cyangwa uba wabayeho kugira ukore numva rero uko reka ubutungane bw'uwo muryango bugakora kandi bakenera intahishize kubera by'ukuri niyo abashaka gutwara neza bibanza kwemera amakosa uwo yajya asubirira yakoze nabo byari kumwe icyo gihe ahubwo n'ikiza nagira ni uko yareka atunganya ibintu agorora ibyari bigoramitse je kubera nk'ijambo navuga ribereye rikabera n'umutegetsi mwiza ni uko yoshyira intahishize hama nyine akareka ubwo butungane bugakora mbese abataha bagataha jewe kuko nari niteze yuko hagiye kuba impinduka irenze mu gihugu ariko n'ubundi ntituramenya ikendera yuko umenga tukoba tujyana two kugigisha abantu tutubone ko umenga amahoro mu Burundi agiye kubonera kandi atayari kaboneka kuko umuntu ariko arareba akaba abantu bahonje nko muri abategetsi ahubwo abantu mbona ariko barahindura ni bamwe mbonera akajyo kwibutsa ashaka kubabwira yuko hari abantu mbona baba bari kubarahindura bamwe bari kubarahindura ngo ntibahunguke kandi baza guhungura abantu bato bato ariko ntibaraja kuri babandi bakuru bakuru duhere kuri ba godefuwa tuze ndetse nko kuri bariya bawusenera cyane abantu bose tukabona batashe natwe tutabona gutaha mu gihugu cy'amapfuki iwacu
Yanis ari mu Burundi avuga ko amategeko umukuru w'igihugu bibabaje kubona yirengagiza
umuntu abyanarije neza kandi radimifaso prefet profonde asanga ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda rimwe na rimwe hari igihe umuntu yibaza ati mbebasha ubu Burundi busigaye butwarwa n'abantu batize banyina koko birirwa baravuga yuko ngo kwiga atanico binamaze ibyo birirwa baranegura batazi uwabyanditse icyo yaragomba kubyandikirako ngira ngo twoca tugaruka kuri wa wundi areka kuvuga ya prodiro marikade yo muri matematike yavuga ngo x yo kare ngo mweze ngo egale ngo x ngo plus n ngo factere do x mweze bona ngo nk'ibyo ngo bimaririka abantu mu bisanzwe nibaza yuko iyo akaba ari umuntu yari azi ubwenge ariko ubanza agasubira akagira akinga akabaza umuntu iyo bayaratoye iyo prodiro marikade icyo yagomba gushikako none iyo wundi nawe ko tuzi bari ko baravuga geografi yo bavuga yuko yoba afite urupapuro umutsindo wa kaminuza rw'amategeko turanze umuntu uba yarize muri tomeye kandi akaja dejene kandi hanyuma akaja muri tomeye isanze dejene isanze kandi igitabo akaja imbere y'abantu bakamubaza yuko bakakuvuga ibintu mwe n'ibyo kuko turazi yuko iki gihugu cy'u Burundi si byingagire banga n'ibyinga n'ibyinga rirafise amategeko rigira ko mbeko birirwa baravuga nafata se bigeze gusaba ngo bingire muri sede yawe none baza gusaba ngo bingire batemera n'amategeko rege iyo umuntu yinjiye mu gihugu yinjiye mu muryango aca yemera n'amategeko awugenga none ijya sentare bayishingiye aho rero nimba avuga mwene uko nawe nyine aragaba intara zizava zigenga avuga ati oke wowe kuvuka mu ntara ya Gitega tutwara mu ntara ya Gitega hanyuma uvuka i Bururi avuga ati no nakaremirwa muraducuba ngo ndamuvuga ngo ntara nta n'ikimaze nakereka kwigenga kandi ntuzuze kuza muri injira mu bintu bicura ndeko n'umutwari we atwara Afurika y'ubuseruko none atwara nija kazi nawe nyene ahubwo ibyo byari gufuma bivuga n'umuntu atari we atwara umuryango wa Afrika y'Ubuseruko muri iki kiringo yababagisha leko aheruka kuza kugisha ibiganiro bajya bo muri Venezuela na bajya muri Congo kubera iki we yagiye kubyinjiramo yavinjiramo abirondera kwiki
yanize avuga kandi ko umukuru w'igihugu ivyo yavuze ari kwigovyora
ikintu rero kimwe na rimwe ikintu gikunze kuza kirababaza hari abantu baboregwa n'ubutegetsi no musi bagaba boreye wewe rero umuboreye kare de ikindago no gushangira ko nsaba bamenyesha makuru n'ukuri twagomba tuzoze tubusabe kugira ngo rwaruka ruri ku rwaruka hari igihe ngira ngo bibaza yuko iyo umuntu abaye mukuru w'igihugu adasubira kuva ku butegetsi acabwa umuko atamuse adokinjura nawe hanyuma akingira abandi kandi nanyine bakamufata nabi de hari bagiwe yuko hari abantu bo bigeze ko bavuga amajambo mabi cyane mugabo uno munsi wowe bagiye bari tutazi iyo bageze nagomba kubanza kubibutsa ijambo umuntu we yigeze kuvuga umuntu yitwa Karengana Madani yigeze kuvuga devant les diplomates avuga ngo bari kwamagiza iyi ndege Falcon ngo nimumenye yuko ngo ari guverinema ngo yatowe n'abanyagihugu legitimemaeri ngo nous pouvons donner cet avion gratuitement kubantu bayitwaye iryo jambo yarubahutse abayivuga de vale diplomate ari bantu bayuka ariko ari gutura ku mamedi ndetse uno munsi wose amubahamagara ati nde burya hari ibyo ushobora gutanga ubu gratitude hari abandi bantu bigeze kwirukana amashinga amateka basigaje mu nama shinga amateka hari umuntu yigeze kubaza mwene uko avuye hanze ashite ku kibuga cy'indege hari bamubaza ati none ibijyanye n'amashinga amateka mwirukanye hari muri Denire witu Denise cyavuga ngo nde hariho abantu bakiroti bagaruka mu nama nshinga amateka ariko uwo muntu ntazi namvuze ariko ndibuka yuko nawe nyene bigeze kumwirukaga ko ariko aramugomba kumukura muri yara bakubera bamukwe mu muganda none ibyo nawe wenda atagomba guca ndabasaba nuko ayo majambo mwosha muyabika inyuma y'imyaka 15 ndazi ko nawe nyene uzo mumbaza subiramo rya jambo wavuga none wowe urya muryango we ntazoza kuyitura nde aribagiwe yuko urya atwara ijya sentare ari umurundi none ko ari umurundi bamurungikiye yiki nibamukureyo riragaruke ngo nibingira muri konfesiyo y'Uburundi ko bavuge na Congo kubera icyo bo binjiye muri Congo
tondiva ari mu Burundi ati Uburundi nibwemere gukurikiza amategeko bwiyemeje gushyira mu ngiro mu kujya muri EAC
navuga yuko umukuru w'igihugu majambo yavuze byukuri yagaragaje yuko menga ntabwo yemera ingingo cyangwa se ibyo umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ukora kubera yuko nimba awurongoye akaba yemera ko umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ugizwe n'ibisata bitandukanye kandi byinshi akaba ari nawe abirongoye byo genda gute ngo yihakane sentare isanzwe iri mu muryango kandi uwo muryango nyine akaba ari umuryango asanzwe arongoye uno munsi rero mu Burundi tumenyereye abategetsi bacu b'igihugu bahakana nkana ibintu bikomeye kandi byimva mutima na cane cane ukuri kuri kuragoye kuvuga ukuri kuragoye kwemera kandi ukuri kuragoye gushira mu ngiro ico gituma ahubwo dusaba umukuru w'igihugu ahubwo kubaha no kubahiriza byose nare je kubahiriza shingiro yakoze cyane se urubanza yaciye kuko nimba mu Burundi byarananiwe kuruca sentare yataho ihengamiye sentare ifise abacamanza bashoboye yarabikoze iraca ugo rubanza cyo gituma ahubwo bari bakwikorera birakaroro kadasanzwe kuri abo bantu bose baca imanza za ngonda gonde na cyane cyane mu bwa butungane yirirwa semerera ko akeneye akwiye kurabira akaruro kadasanzwe kuri sentare ya Afrika y'Ubuseruko kuko yo yaciye urubanza atahingamiye kandi yigenga nk'uko ubutungane bwategereza kuba ama ibisigaye byose bikagenda neza kuko nk'uko abyipfuza nkani nk'uko abishaka.
Manov ari mu Burundi ati aho kubandanya yitoza utuye ni umukuru w'igihugu yarakwiye gushira aho intaha yashize.
Uno munsi Evariste Ndayishimiye niwe arongoye EAC kumva rero yubahuka kuvuga ko sentare y'umuryango arongoye atabubasha ifite ku gihugu ciwe bisiga ubwenge biranamaramaje bigaruka kuri bimwe benshi bama bavuze ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanyishu itomoye afise kubibazo babihanze igihugu cyangwa babihanze umujyango arongoye muri rusange byamaze kuboneka nk'ubushize yarabajijwe ku kibazo cy'indara yugarije mu gihugu cy'u Burundi uno munsi birazi abanyagihugu mu Burundi bigobanirijaga ko baricwa n'inzara ariko umukuru w'igihugu abajijwe kuri icyo kibazo mwarumvise ukuntu yidaburira yitwengera ngo ngibyo bibazo nka nibyo menya ngo n'ibiciro byo ku masoko ngo ntabyomenya cyumvikana ko ari umukuru w'igihugu ntacyo nezwe nibyo jambo numva nakoresha ntababaye igihugu ntababaye ibyo abari karavuga yama ashikiriza amajambo yo kunezereza akagwi kiwe inyishu atanga nizo kunezereza kiyambonera kure ziwe bajya ba generale bafashanije mu gufukama igihugu munda kumva rero ko avuga ko sentare aca sentare yayasi atabubasha ifise ku gihugu cy'u Burundi abagombye kunezereza bari mu mugambwe wiwe mu guhunyanga amategeko mugabo akibagira ko sentare yayasi atari cyo kimwe na sentare igihugu ciwe siba abacamanza ba CNDD yirirwa yategeka cyangwa ababwira ngo tubanza bameze ukundi turazi neza ko sentare zitwarirwa muri CNDD ugize agakosa urubanza rucibwa mu mugambwe mu Burundi nta rubanza rucibwa muri sentare rero yaramaramaye kumva sentare genga yayase ica urya rubanza ikavuga neza ko ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza kitari kijyanye n'amategeko rero muri bwa bwoba bwo gukurikiza urwo rubanza muri bwa bwoba bw'urubanza rwaciwe niho Evariste Ndayishimiye yaciye atanga akaremesha k'akagwi kiwe mu kukabesha ko iyo sentare atawubashije ku gihugu ciwe bibabaje cyane biba bimaramaje ahubwo leta yiwe leta ya Evariste yari ikwiye kunyaragasa igashyira mu ngiro ibijyanye n'urwo rubanza kugira yiheshe agaciro yesi teka mu makungu
afano barishe ubutubane bukicecekera afano baratotesa ivyo sose bigacecekwa dasabe imani tufashe ubutungana bari kukigenga maze abo babikose
Ikiganiro ni ndafisi jambo Kaso ari mu Burundi atubutegetsi nibwo bwari bukwiye kubera akarorero abo burongoye mu gushiraho intayishize
kuri igihugu cy'u Burundi nkuko wenyine mu mwanya muto yashobora kuba twaye Burundi nuko ariko aranituraliza asuzugura cyane kumetiriza ryakozwe n'isentare y'Afurika y'Ubuseruko yaciye urubanza ivuga ko amabi yose aturutse ku kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yahoze yitwa Nkurunziza kitari biciye mu mategeko kandi ikabyemeza ikarusha ikanarushikiriza ubwo rero urumva ku mwanya mutoyi imaze gukora ukwihenda amaze ku butegetsi uratandukanye cyane n'umwanya Uburundi bumaze bwiyunze n'uwo muryango wa Afurika y'Ubuseruko rero ni ukuvuga ikintu gihari ko ni ukutibona ni ukutimenya kumenya ko ukeneye umubano mu gitondo bari imbere y'uko byose byahebye barimbwira ko byose biri mu biganza byabo mugabo ntawe uhora ku ngoma ejo mu gitondo hari igihe sentare ya Afurika y'Ubuseruko yari yubatse babaye ikintu yaho atakibazo rero bari kubarabazwa ibyo bakoreye Burundi ntibagitabagure bibaza yuko siriji n'iriji ntihaba amakabwa y'umunsi bibaza yuko ubutegetsi no kwibungenga no kwibungenga ibibazo by'abanyagihugu ibibazo by'igihugu ibibazo by'abanyagihugu uwo ari we wese amwa ukaheza ukarondera kubibaruka mu kuri n'ubutungane apana gutera amagugu igihugu apana gutera amagugu abanyagihugu bizo kurongoye rero biragoye birateye n'agahinda kubona wenyine ashobora kwinjira ko umunsi Burundi yego bavuga zero barema bakavuga yuko bavuye muri ayo masentare bakavuga yuko batakiguva bari otonome nta gihugu na kimwe kigira kimva ko kibose cyonyine muje amukeneye umuzimyamuriro hanze ahabaye rero naho hantu umuntu abwirutse kuvuga ati abegereye umukuru w'igihugu ni we wene kumutwarira nabo bamuhanura ibyo bahanura ubuhanuzi nkabo nibo bajya nabigeze nasaba yuko kuganje nk'ugwaruka yuko ikubita gashi akumva ko uko ari umukuru w'igihugu iyo sentare hari ibindi bihugu by'ibihangange kuruta Uburundi mu butunzi na politiki mu kuvuga ko yari kubirabira akavuga ati ndacari mu ntambwe gutambuka mu cyiterambere.
Leon ari mu Burundi asaba ubutegetsi gusubiza nyabuna hagateka bakaswe kubera kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aho kubandanya bunana gushira intahe yashize.
Amabi yarakozwe ni kuvuga yuko nimba hari sentare z'akarere zisoma amategeko zidaca izangonda gonde nabo bategerezwa gusoma amategeko bisunze agateka kazi na muntu kuko uri kuraba sentare zahibwa Burundi ni sentare zica izangonda gonde ni sentare zica zivuganye n'umukuru w'umugambi kanaka. Rero ntidushobora kuba twokwemeza ko igihugu cy'u Burundi cyigenga byo kuri sentare y'u Burundi yoba yigenga byo kuri kubisigura uko sindabitahura kuko ni warongo ya karere kaya none ubwo rubanza ngo bwaraciwe atabimenyeshejwe. Rero iyo ni mvugo ya politiki, ni mvugo ya politiki. Me icyo nsaba nkugwaruka icya mbere baramenyesheje urubanza, icya mbere ni uko bopfungura abantu bose umuto ukuze yapfunzwe yagirizwa ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Abantu bose bafashwe mu myiyerekano, abantu bose bambuwe ibyabo kubera kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bo bisubiswe ndetse bagaronka n'indishyi y'akababaro kuko bagiye mu mabarabara bisunze amategeko ibwirizwa shingiro. Rero muri icyo gihe leta y'u Burundi yishyire mu ngiro ivyaciwe n'iyo sentare. Nyakubahwa perezida, icya mbere twifuza yuko abahunze igihugu cyacu cy'u Burundi bagaruka mu Burundi. Icya kabiri turifuza yuko amaradiyo ibinyamakuru abaharanira agateka kazi na muntu bahohotewe bakangazwa amaradiyo yabo agaturigwa. Icya mbere twifuza yuko bahabwa n'indishyi y'akababaro. Icya kabiri mwubahirize agateka kazi na muntu by'ukuri kukaririmba ku munwa nk'umwana yiga kuvuga ibyo nta bitugeze abarinzi ciye ubwenge nta bitugeza. Rero nyakubahwa umukuru w'igihugu, nyakubahwa mushikiranganji wa mbere, namwe mujejwe igihugu uyu munsi, nibaza ko mushyira mu ngiro ibyaciwe n'iyo sentare kuko nabo bisunze amategeko.
Abdul ari muri Sudani y'Epfo ati ivyasiguwe n'umukuru w'igihugu biteye isoni kuko ari wasanzwe arongoye EAC.
Burya baca umugani mu Kirundi bati ntawimena igihute, ntawimena igihute kuko n'ububabare bwinshi go. Ariko nabo biruko iki kibazo bo cega bari bakwiye gusyondera ko bagafata ingingo nk'uko amategeko abivuga. Bati ariko bari govyora mu nzego izina ziriya kubyo babona ati izingingo zaradufashe iki cyaha twara kiguyemo ibi bintu biratwagira ati reka twigovyore. None kuvuga ko Burundi bwigenga akavuga ko koko bwikukiye iyo senare atabubashe ufise bwo kwinjira mu biraba ubutungane bw'u Burundi n'ibyizwa shingiro. Nyene ibyo ashaka kubivuga afatiye kuki ko ataratangaza ati jenda manitse uno munsi muri EAC sinkirimwo, ko ataravuga ati uno munsi je yase sije ndayirongoye twe n'igihugu cyacu twaravuyemo uno munsi urongoye sentare ya EAC mu Burundi. None ahubwo je ndumva amajambo amuvamo rimwe na rimwe, sinzi ko avuga ibintu atabyiyumviye, sinzi ko ari ubutama ari gukura cisi ntahuwe sinahura kabisa cyane avuga yamanje kubyiyumvira kuko aha yavuga ngo ubutungane. None kubera iki yamava mu Burundi akaje mu manama mu za Amerika hehe na hehe muri Congo hose ntabagiye kugira ashobore kuronka ubufasha, ntabagiye kugira ashobore kuronka ingene nawe ashobora gutwara yumvirije ibyiyumviro by'abandi. Mbega iyo amaze gushingwa ibihugu bikavuga ibihugu turiyishyize hamwe turabaye groupe tugira amategeko ashobora kutuyobora ati uzokora ikosa bizogenda uko bizogenda uko, maze uko zikosa rikamugwa kwa mu rubanza rugacibwa agatsindwa ashavuga ngo ndavuyemo. Rero uno munsi ari muri EAC ni nyina yirongoye ariko gutogwa n'umurundi mugu uno munsi avuze ngo Burundi bwari ikukiye. None ibyo bindi bihugu birimwo ntivyikukiye canke ni kubera bamukoze hababara.
Abdul asaba kandi umukuru w'igihugu gutoreranya abone umuti ingorane ziri mu gihugu no gusubiza agateka kabagirizwa kuba bariyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza.
Ahubwo nabikore bikiri mu maguru masha atahura bari mu mapoli bahe barondera umutekano w'igihugu. Rero gitabara yitahura bako abanza bampe ma FNL ayitahura bave mu bapoli arabishakura kugira ashobore gukiza Burundi n'abarundi. Kuko tugeze turaremerewe. Turaremerewe twararushye, Burundi twararushye, Burundi bwararushye, igihugu kirarushye. Abantu baricwa ku mugaragaro. Ibyo byose ni ingaruka mbi zavuye ku kiringo cya 2015. Hari abagifunzwe, hariyo n'abandi bataracirirwa imanza. Uno munsi Burundi bwarabonetse ko amakosa. Uwo watwara icyo gihe yarabonetse ko ari we yagizene amakosa. Bina senari yari icyo gihe. Ahubwo ni bagire mu maguru masha. Kugira borohereze urwaruka, borohereze Burundi, borohereze n'abarundi. Hama igihugu kibe kituze, kiyobogwe n'ingingo, amategeko asubigwemo, ashingwe n'isuzu ingingo, abantu bakoranya bene igihugu bavuga ati biruhutsa tubigihugu cyacu kirateka. Uno musa twicisha inzara, nta gitoro, nta mabarabara, nta ki, nta byo kurya, nta byo kunywa, nta fumbire, twatwishwa n'inzara. Akajezo zaravuga ibintu nk'ibi. Iyi nyinshi unabwihumuriza abayene igihugu. Ntabwihumuriza abashiwe ko nakirya kiza, na cyane cyane benshi imiryango yabo igifunzwe, bahogwa iki none? Ko byose bihakana akabyigo byora mu bahogwa iki? Narekure inzira akarengane. Uru rubanga rushire mu ngiro nicyo twe dusaba nta bindi.
Twabibutsa ko umuvugizi wa Leta yaheruka kumenyesha ko iyo ngingo y'ubutungane bwa Afurika y'ubuseruko atakimaze kubera ikiringo cya gatatu caheze kandi n'uwari yitoje atakiriho. Prosper Ntawugwamiye yabivuze mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabaye mu mwaka uheze.
Ntawukivuga kuko ubutungane bukiri mu minezi abantu masusuye. Dushaka ubutungane budaharanira ruswa ariko butunganira isa bose. Chamantani ne mukikwa Hamina bumuse gunhaye kaye swa Ukure mwago hendo ye kinyoma Iya ubutunga nebuhine.
Ikiganiro ndafise ijambo kigarukiye ngaha cyari cyerekeye inyishu umukuru w'igihugu yatanze ku ngingo ya sentare ya Afurika y'ubuseruko ku bijyanye n'ikiringo cya Petero Nkurunziza kigira gatatu. Urwaruka rwasabye ko ahubwo ibiri muri urwo rubanza byoshyirwa mu ngiro Leta igashyira ari ntayo yashyize. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi, twifurije kugororanirwa naho kurindi sango.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.